muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza amakuru. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook voa radio yacu, naho mukurikire ibiganiro n'amakuru byacu.
Ari amasezerano uko yari yanditswe Burundi ukaheza bukayajamwo yari mabi yoyo, ababaye babi nabagomba kuyashira mu ngiro bakayaha intumbero atariyo yarafise.
Uyu ni umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Aime Laurentine Kanyana arasobanura impamvu Uburundi bwavuye mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Naho mu nkambi y'impunzi z'Abarundi Induta muri Tanzania, abantu 10 bakomerekejwe n'imvura nyinshi n'imiyaga ikomeye. Aya makuru arasozwa n'ikiganiro muri Kirukuri. Nkuko rero maze kubabwira, Uburundi bwasohotse burundu mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Aime Laurentine Kanyana yabitangaje ku mugaragaro. Umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza yakurikiye ikigano cya ministri Kanyana.
Nta deni dufitiye yo sentare, nta rubanza dufiseyo, Uburundi buvuyeyo neza, horo n'umutekano, nta gifashi na kimwe, Uburundi buravuye muri yo sentare. Bikomera amashyi.
Uwo n'umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Aime Laurentine Kanyana mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu yari yakoranije zimwe mu ndongozi z'igipolisi abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika. Ahejeje gutangaza ko Burundi buvuye muri CPI, Kanyana yasiguye muri make impamvu zayo butumye.
Ari amasezerano uko yari yanditswe Burundi ukaheza bukayajamwo yari mabi yoyo, ababaye babi nabagomba kuyashira mu ngiro bakayaha intumbero atariyo yarafise. Twababwira yuko kubona ayo masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitini, hazogire uwohotera agateka kazina muntu bifatiye kuri vya vyaha bikomakomeye nk'ihonyabwoko, ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dutegereza kubigwanya. Uburundi n'ibindi bihugu vya Afrika byagiye kubona yuko ibiriko birakogwayo ibihuye n'ivyo bihugu vyiyemeje. Akarorero ni vyagiye ba mu bihugu bimwe bimwe vyagiye bisambuka hitwazwa yuko yo sentari kirakora muhigakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ivyo bihugu. Mwarabonye ivyo bari bagamije ku Burundi, abansi b'u Burundi baragombye gusambura igihugu.
Umushikiranganje w'ubutungane yemeza kandi ko ari intambwe idasanzwe Burundi buteye.
No musi no musi w'isabukuru ku gihugu cacu. Umusi w'isabukuru y'igihugu cyacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ubwigenge bw'igihugu nabwo murazi yuko ariryo shingiro y'iterambere ku gihugu, kuko giheza kikiteza imbere atanumwe ariko aragicinyiza, atanumwe ariko aragitegeka ngo kuruku cyangwa kuriya uko nshaka, ariko abene gihugu indongozi z'igihugu zigatunganya igihugu zifatiye ku neza y'abene gihugu ku neza igihugu.
Iyo neza umufasoni Kanyana asanga atawo kuyumvira kuyicuvya yikitse inyuma yo kwisokora ko Burundi mu masezerano y'i Roma agenga CPI.
Ntitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana. Oya, amategeko mpana vyaha y'u Burundi aravuga neza kuko dicaha cihonyabwoko vyaha vyagohomena bunwa n'ibindi vyaha byose biri ya sentare yotegerejwe kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko. Twebwe nk'abaserukira izo nzego zitegereza kubahiriza amategeko dutegerezwa kumenya yuko ikintu icaha nk'icyo gishitse mu gihugu teza kubikurikirana. Duhiriwe duhishije ibyo bifuza ntibyabaye, nta vyaha cihonyabwoko vyabaye mu Burundi nk'uko babivuga, nta vyaha byagahomena bunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura. Kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Ayo mahirwe Aime Laurentine Kanyana nayifuriza abarenganywa mu gihugu.
Abene gihugu bafunzwe harabafungirwa mu ntara atariho bakoreye icyaha, atariho bavuka. Tukaba twarateguye amasekeza menshi yo kugira ngo babasange aho bafungiwe bakiri imanza, kuko nidushaka yuko hari umuntu umwe afungirwa ubusa. Iyindi ntumbero yatanzwe n'intumbero ijanye nivyo byo kuza turaja kuraba abo bafunzwe kuri kwezi. Yindi ntumbero umushikiriza manza afise dossier imbere yiwe ategereza gusigura buri kwezi akavuga igituma iyo dossier itari kirahera. Yindi ntumbero niyo kugwanya igiturire mu nzego z'ubutungane. Igiturire nico gituma umuntu afungirwa ubusa. Igiturire nico gituma urubanza rucibwa nabi.
Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yira HSPI yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi mu 1998 ku bihugu 120 vyari vyitavye inama yo kuyishiraho indwi vyaransinginga ishinga 21 navyo ntaco vyayivuzeko. Uburundi nico gihugu ca mbere ku isi cikuye muri CPI. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi mu nkambi y'impunzi z'Abarundi induta muri Tanzania. Abantu 10 bakomeretse, muri bo 3 bararembye, amazu arenga 100 nayo yasambutse. Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru.
Abari mu kambi y'impunzi z'Abarundi induta muri Tanzania bavuga ko imvura yatekeje ibintu yaguye ku mugoroba w'ijoro wo kuri uyu wa kane. Bemeza ko iyo mvura yarimwo umuyaga mwinshi n'igihuhusi bigatuma amazu arenga 100 yubakishije amahema aguruka, ayandi yubakishije amatafari arabomagurika. Abantu 14 ubu bari mu bitaro kubera bakomeretse baguwe ko n'amazu hamwe n'ibiti nk'uko uyu yabibwiye ijwi rya Amerika.
Ibara ryaguye amazu yabomotse, nacyonzone rw'umutama dashika 38. Ego ya mbere habomotse amazu n'abantu bashika 8 bakomereka. Mbere harimo babiri bakomeretse cyane, na zone ya kabiri harimo 3 bakomeretse. Ego kweze byateye ubwoba abantu. Abakomeretse bashika ku 14 bari kwa muganga, 3 nibo barembye cyane basitukuye ko n'igiti cyaguye ku nzu nyine inzu kibagwako.
Ubona bavuga ko abantu basigaye bifumbereje kuko utwo bari bafise mu nzu twose twatwawe n'umuzurira w'amazi. Muri ibyo byatwawe harimo ibikoresho by'abanyeshuri hamwe n'udufungurwa bari bafise. Abenshi muri bo bace bihutira kuja gusaba indaro mu babanyi babo.
Imvura nyine iri mu birodi ni kuvuga amazu ya setagwe mu zone y'indwi nk'indwi n'ijana mu zone y'umunani indungamiro yemu n'inyinshi gose. Mbere ego yabomaguritse menshi, ibiti navyo birasidagurika nyine bimwe byadigwako, ibindi bikagwa bikavyihushe. Mugabo nyine abantu bari muri ayo mazu nyine barifumbereje kuko ubu ntibagira icyo bivuga, ntibagira iki nyine. Abagize Imana nyine ntibahitane bari ngaho nyine, ubona bariko barandura ibyatakiwe n'imvura nyine mu nzu indani. Amashure gusa uretse ko imvura nyine yana kuko nta madirishya barashyira ko ibitabo birabora. Iki nk'abo iyo yaguye batari hafi bo badusanga ibitabo byose byuzuye amazi.
Wageze inzu zimumena zirasambuwe kandi zitabora zisambugwa.
Izo mpunzi zisaba uwo bishobora ko yobagarukira ko vuba, batenya ko n'ingwara ziva ku isuku rike zishobora guca zibafata. Ikindi basaba nuko bosanurirwa amazu kuko batagira aho bakika umusaya.
Abifumbereje rero n'ingorane dufise ni uko ishyirahamwe ryeze ryo kubaka diyarasira hamwe na ayarani baraduheguye kuko bari bubatse inzu z'amatafari, abanyagihugu barabasakarira n'amabati. Rero baraduheguye yuko iramutse igurutse ikava ko amabati atavye kugusanira ari kuca baguha iki, ari guca baguha itenti y'ihema. Naho nyene rero bica bitwara igihugu zicanke zitatu kugira uronke iyo tenti. Rero abantu barifumbereje gusa bariko barasaba indano nyene mu yindi mihana bahicutse imicyari bazobaha ayo makereni cyangwa bahaha ayo mahema kugira bashyire ku nzu kuko n'amatafari yabomaguritse cyane. Urumva n'ibyo bahora bafungura byose byatikiriye ngaho mu mazu nyine baricaye barafumbereje kuko basaba ifungurwa mu mihana bisanye n'iyo ngorane.
Intare ya Kigoma yo kambi impunzi z'Abarundi iherereyemwo imaze iminsi irimwo imvura nyinshi hamwe n'urubura. Ku mugwa mukuru w'igihugu ca Tanzania hoho i Dar es Salaam hari n'indege yakorotse kubera imvura nyinshi yatumye ikirere gihinduka. Pierre Claver niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Monica,
Murikirukuri.
Bo, ama Sandra. Nibaza ko uri kuraheraza raporo niba utaza wayihejeje.
Oya sinda yiheza haneza ariko isa ni yaheze. Muri dojo nibaza ko nzonda yibahaye.
Bika situation ya kese bimeze gute?
Muri kese?
Nagomba nche ngenda ngize controle.
Umugabo nari nkikondagira nari nkikondagira ma liste yabo ntarari.
Oya bon, chubana nta kibazo. C'est juste kuraba les entrées, les sorties, hamanchinda na mafaranga ska muri kese.
Chanze nimba bishoboka. Mwanze mu mpakanya gatoya ndabiheraheze neza.
Oya oya. Après d'afficier bien de changer au corps. Bon ça, c'est naturel. Oh, le kit de téléphone. Ah. Centre, inge. Inge, les campagnes de téléphone. D'accord, quoi, Hanim?
Ok, Angola.
Ok.
That's a good fat woman. I can go. Oh, you're not a good friend. That's a very good friend.
Monica, what a kid of Kuri.
She wants. Wait, and now come here, you call. It's a creepy shop of Josie. Turn the man who go fasha. Who grace, how do you feel? Linda Gatonia, it's on the quick.
Man, I had your way. I'm a head and got a good call. Where we have phone.
You're sitting behind me. Now we know. Diva's a cry. Saradoka feed, eat him. Akirasha,
mana,
Akiri Farang.
Can't be your queer, I'm a farang, a Jimmy and Hora. I'm a farang and a good course. Where could he phone?
How near could you sink over and he could no call. Am a farang or okay? Go good as a doctor feed, let's say.
I am Mrs. Shabakuyaki, and now walk it up. Ipo,
don't worry us.
Monica,
what a kid of Kuri!
Good.
Sandra?
Sabge?
Wewe kuva mu gatondo ndindiri ya pore yawe mugaho mbona ndashika nibiki?
Oya, ofet sanuhejeje mukanya ndayiba, mukanya ndayiba.
No kameme. Ije kumugoroba watashe umbwiye ngo iki?
Ego.
Ambwiye kuzinduka yima.
C'est vrai. Mugaho sanza harimo erreur. Nchembona nobanza kubisubiramo ndabitanga bimeze neza.
Eh, bisigura rero ko n'uyu munsi udavuyima.
Oya.
La vache, mais c'est grave.
Oya chef mbabarira.
Yavuye kuki?
Naje sindabitora neza mugabo hari amashifre ndiko ndabona dahura. Reka mane ndabe ntange hapo himeze neza chef.
Mbe urazi ko ari ligira gatatu nza mu biro byawe gusaba raporo.
Ego nivyo. Urazi ko atari ko vyahora.
None
ura ntanga hapo kugira.
Yego, nari sindabyumva.
Oya chef.
None uvyagenze gute?
Oya byango.
Kutike tusiba hukazi, ya kenze gute?
Kuri mwihangane, je suis presque.
No.
Santuka, uyo musi, unu musi, nuera naitanzi.
Uri presque arafe gute? Niyo ere ruvuga, utaratura chia vuyeko.
Ndikonda bikora, ndikonda agere.
Oye, no. Be, ahurazi ko, aliwe wenye, nusiga yutaratanga rapo.
Santa,
kamene.
Abandi bose baramaze kuitanga.
Bien sûr. Kandi karuwazi kwa rutanga mubambere.
Icyo gituma mwumbabari rashe. Burya nta byamabyera de.
None.
Bigora nashe.
None gitse. Umvirize. None gitse na murisho. Ncarababwira gute?
Oya.
Ngo ko ntabire byamugora.
Oya
ndabasabye. Sandra salasito.
Ni munyihanganire gato yashe. Siko na.
Ndakwihanganire gute? Kandi ufite inama mukanya.
Basi.
Kandi wewe wibaza ngo nokufina?
Basi mwe muratangurira kubindi nanje me ndahera
heze.
Ubwo bamukozeshe.
Bibasha. Ubwo urakomeye cyane. Ah wewe uje kucana n'abashefe tagira raporo financier. Ushaka kunamwe ikosa nanje wewe?
Basi
iki? Urakora amakosa ugomba kuyashyamwe nanje.
Oya.
Sandra, akazi karagabuye.
Yego.
Ibyo nibaza kubitsa.
Yego ndabitsa ko kagabuye. Ariko iri kosa ntirizosubira.
No. Aho warasizemo negligence mwidasanzwe. Kandi ibyo urabizi Sandra. Ibyo urabizi cyane ko nshaka kuvyihanganira na gato. No. So fais jamais chez moi.
Reka chef ngerageze ndabe ko inama yotangura nahejeje basi.
Ubu rero ndabarindirize ndababwire ko turindiri igihangange Sandra. Kitara
ndagowe ma
Kame,
ai kofrema kuri kati tara telefone vije hose nguma nda mu telefone yanka kwitaba
ni nani Nadia mbona telefone kila sekunde uko natafuta ndombolo wao
ni funderisha kuvejo nda mufona yanka kwitaba none ngo bashakike
inasone lakini
irasona kanka kwitaba
none ni biki peut-être l'hypothèse a simu
wapi nibaza ko yanka kwitaba yibona sha
kubera
kuva nanze kwakira rya mahera byaramubabaje tro
Ndo maana hataki kukusemesha, alakini Nadia birumvikana.
Ye, umve na ura tangu, birumvikana gute. Nune ya shaka nora maera nazi ya vui.
Alitaka kukusaidia, na uwa kwa kata. Sunajua ba garson, hawa pende esheke, njua hivu.
Mwe, ashaka nshavuri rena akundi. Sinashura kwa kila mafaranga na hagi nazo ya kui, niwe kunda.
Nadia, elega alifanya, azingo anataka kukusaidia sheri wake. Nawe uchura ya muter?
Ariko gasha nora.
Yeah.
Ubwa mbere fundeli ntakaza afise. Uravyumva? Amafaranga nkaje noca nibaza ko yakuye hehe.
Lakini uya sacha bona ngo wa mugaye.
Ngo Yesu kumugaya. Tiwe nanga ko yohavagira ingorane kubera jewe.
Lakini alikwambia ngo aliyatoa wapi? Ni wamubajije?
Kareka. Narambubajije aranka kumbwira. Nanje naciye nshavura nyene ntandanka ko yatora. Umva nari kugira gute.
Sasa bitandekaye.
Tabizi.
Basi urayakira uyabike.
Nora, Nason, wasangara yo yivye na ushaka ndamufashe ubusuma.
Alakini Nadia, fundira na kupenda sana. Anafanya na maefort mengi kubera wewe.
Ndabizi, ariko sishobora kumushigikira mu mafuti.
Sio mafuti.
Ibyo binatanguye wewe numva ko biteye ubwo.
Ni hatari sasa.
Wee, sishobora kwemera ko funderi wanje ciki nkozi kibi. Ega ndanje ndamukunda.
Angalia basi kama nifundena na kutumia message. Wasangariwa akibona apele zawe. Angalia kama message siya.
Ngenda.
Wow. Nini? Nini?
Aliko manu
ya ni message. Nini?
Hewe.
Nifundera kuandikie.
Atifunderi. Nindombolo.
Ndombolo.
Ngo ya mahera ya salondo kwa fili ya onet.
Nishuna
kumtimajina.
Sante mola we. Ni kweli.
Amge ngonzo kende kwa ya tore.
Tushe topla.
Morisho.
Sa.
Na we olinga.
Asa, jeni vele hano kabisa.
Jeni, na mahoro.
Ego, vima na mahoro. Jeni, na mahoro.
Ego. Watu kwa mba kutuwezi.
Asa. Kibi ya hano gani wa wawo.
Mba mbari ya siku mpo kasi. Na hindi bahamba gaye. Kugira ngo tuvugane gato ibya kazi. Murazi ko tugasangi.
Ego.
Ego.
Baho ni sawa vrem.
Ego.
Ni ziza kutuza turamenyinge ni vinu viliko vila agenda.
Ego.
Jiti. Jembo nume ngo tuwato imushefu hawe kui.
Na ushi makare.
Rega uza gushabura ta.
Nabaza tubwire hanyuma tone gushima.
Oya nukuri jewe mbanje gushimira initiative yagize yo kudutumira mu kanama.
Cimbere sahezi nuko hari inama. Numvise telefona ambwira ko nkeneye.
Sangara kanama gatoya.
Ego nabahamagaye mwese kugira ngo ndababwire ingene turiko turakora. Ego. Emwe. Tubwire jewe Nifisindi gahunda. Inama nayo narinzi nokuri. Murambabarira sinza kubatebya cyane. Tuvugana ku bintu bibiri gusa.
Oya giti. Ni wihangane twumve ko dukora twunguka canke duhomba.
Twomba gute kandi kiyaga kidasiya gusensa mafi.
Ça dépend.
None ga jone. None ibintu bimeze gute? Nokuri ibintu byifashe neza kandi cyane.
Ego.
Ego nkuko gitabivuze ifi barazishora kubwinshi. Ego. Kandi natwe ndabona ku production itera yongera. Ego. Je trouve ici.
Merci beaucoup vraiment.
Ego.
Ari kivyo nibaza ko tuzobibonera neza muri rapport. Si vyo gagite.
Ego. Nubundi ivyo ku munwa. Nabo shoka yemera ko ari ibyo.
Oya gitwa wizi.
Emwe nukuri raporo murayironka vuba cyane.
Yego.
Hanini. Hari kindi nashaka ko tuvugana. Kugira twese tworohegwe mu kazi. Yego. Yego.
None hari ngorane mufise. Tumora neza John.
Ina tumora.
Ego nashaka
ego
nashaka kuvuga ku byerekeye gestion y'amahera nimba birekuwe ko muri mwebwe ushatse yo zaratora amafaranga uko ashatse aho ndabimenye
John je m'excuse vraiment ma vamba des ubwo warize ko nabirite cyane
ego ego cyane narayize ni nacyo gituma dere na bahamagaye
barayize
ngira ibyo ndiko ndavuga byumva cyane
none vuga neze icyo ushaka
yacu muvugira mu migani
none je nakwije gukoresha comptabilité wize
yageza mutwe
none none
ufite nagomba kuvuga hamwe mwaza gutora amafaranga nkayabima kubera nibaza ko biterekuwe mu mategeko nico nashaka kuvuga
oya ntibirekuwe namba kugira ngo mafaranga soke nibaza kuzi bisabwa
yego
yego
yego ndabizi imbere nacyo gituma ntashoboye guha amafaranga mutamagiti nko kuyari yabinsabye kandi nabonye imengo byaramushavuje
umuriza jone
je narinze
jone
sabwe
ubwo wewe ikibanza dufise muri no yizine
kumvika
ubwo urakinzi urakinzi
iyo ni probleme
wawe tuguhaya kazi ushobeza ngo uraturuta
oya
none
ntanaho nubihera
Naturuta
vrema. Okay.
Mushatse ko tuzoza turakora uko
cyangoran. Kora gucyo kamene.
Cyangoran.
Ko tuzoza turakora gutega John. Piyo yo bari Jesu nyabaki.
Iko muhungu mwihoze. Jewe nari nkiriye amafaranga byihuta.
Eh.
Kandi nari namubwiye yuko njenda musubitsa.
None numva nari gusohora amafaranga atari upapuro narumwe mu mayi.
Bon okay ntacho John.
Sabwe.
Uwo tubisa gatoya ico tuvugana.
Akibazo. Ariko gacunda anyine turagiye kuba abahungu bo kwirigara nyene nk'abantwara umugi nyene atagotunwa
none gashaka tugire gute ko twahuye n'akaje karama
kwirya ibintu sinobyihanganira
kugira dusubire kuronka ubundi bwacu wibaza ko ari yororo gashaka
imihindire iri hano gashaka baradukora iki bikwere none nk'ubu tugiye kubaho gute gacunda ubuzima buranse kweri
ibyo honye niyo ndabyiyumviriye
nca
ngomba ngusara Urazi nk'ingere tuba dutunze.
Ibaze vraiment. Ndabira nawe ingene dusike dusamire sate bakwiriga. Aba kwe.
Ndakubwira. Ndakutoza umugambi. Urazana nani? Dufume tujya kuyisabira kaza aho mukabari kwa mwami. Afuma duhemba na dukesha turangene tuba.
Reka sha.
Eh urakaza duha.
Akazi twakora nka gute. Abasanzwe akoresha nabo iyo cyabirukana gacondo.
Mugabo sha nivyo niyo kwemera kukoresha benshi cyane nyine yo caho
ubu rero ni kwikira ngato kaza turaharura abagiye mu kabari we cyondo
eh
nani urambaga kije gihungu
eh iki
urambaga kije gihungu nani
ah urya ari karinjira mu kabari kwa mwana
none harundi ndiko ndakubwiye
urya no si wa munyavuga akora kuri izi
n'ese urya nyine ndiko ndavuga jewe Je ngumwe no gira je twakwihurira kwe. Ingene kigara kiyagihimbiri kirofa cikirofa. Wa mu. Ngende ndagwiheza nkumvume ngo je sinzi kweri.
Ivyo ni biki bigufasha. Urya muhungu ari cyo mupfa.
Utikiga cyondo. Urya munyabuga rero wewe. Nacyo mupfa.
Eka.
Reka ko wigira kizeze sha.
Je urya ndamubona kurya nyene.
Kurya nyene.
Kigira tunavugana. Ishwe. None wa hari cyo yakugize.
Reka shaka ko wigira kizeze cyondo. Ubuza ko bujya bwato bwacu bwibwe nabandi. Ubuza ko bwibwe nabandi. Ubu rero kirashogwa manzi kiragiye kuborego ku mafaranga yacu yagurishije ubwato bwacu. Undabire kiki.
Oya nawe ntuhavugira kwishavura igiye. Ngatangure no kwike kubonye wese kama wanje.
Je nkubuje no shanga ci no musamuka bari cyacu parikanwa nkari musesa ko je. Je ndamubonye no
bugiye ugira umwagirize. None ndakubaza. Ko nzirikana ata muntu numwe twafatanye itonga.
Kubera iki ubaza ko ari we? None iyo mpimbiri y'abanyabugo. Hakindi cyabazanye iyo bace tarukwi.
Sha.
Ngabwo mbere badutwaye ubwato.
Ubo
sha twica.
Turafina. Rero wafangiwe wa muhungu. Aho uri kumuhora kwa vibugo gusa.
Ntabwo je nawe ni umusisemo. Aha none ugira bavugira gacondo. Ushaka kuvuga ko utazi ikibi abo baje bivugo bakora
umve ndakubyire mwana wa mama
jewe nanka kwagirira umuntu atacyo namufatanye none ahi wacu re hoho wibaza ko bose bera
oya ntibera mugabo urazi ko atari ubwambere badukorera ikibi abo banyabugo
nyibutsa ngira hari ico noba naribagiye abantu umbwira ico kintu kigutuma ubegeka ko ibi
byose
mbesha wura kumeye neza yo mu mutwe yasiginya yimvura yadusiga twifumbereje yari yezananye hehe sibuko
sinari yazana
kakuba wibye kintu kikizeze none ni hehe kumego ni kumego ni umva
hewe none ni cyo mvura nibo bayirungitse kono ni nima yo ngahi wacu
none oya nibande nibande iwabo kwitaguye ibyo bo nturugero byumvira n'umusi numwe kubigira ikintu kikizeze
oya
ubavugira nkande wewe
oya
wembe kuko uritacha gutahura
kuvuga rero bica bingora kugutahura kweri utanguye kuvuga ko bashobora no gutegeka ikirere oya wa
none bakubigira umuhinga rero gira abandi badutaye muri kano kaga bakaduhagarikira ubuzima nako kagomba bavugira bavugira bage ntibona ko ari inkozi zikibigusa
ego me birumvikana ko muri kino gihe twese twihebuye sivyo
kandi birumvikana nawe gituma none utabitahura kweri
tutahagabiye twosanga abantu bose twabiketse tukabagira abansi
nubundi jewe mbonye wese mbona ko mengo niwe yatwibye
ntiwumva ivyo rero ni bibi cyane
ni bibi gutega niwe batwibye nta
bana wosanga uri uriteranya n'abantu bose ehe bashatse nda kwerekana
cyakubavugira bavugira bavugire wewe nare ko nimpuzu wambaye ateze zigutwara
kigerageze rero basha twiyubare ntidutwagwe nisha
Funde, nyambungu naruku sigaro mga chupa ya chumu kuye. Yenzoka ni gyoshira sara.
Iyo ninyo.
Oya, nukukui kuimani ya gyoshi yenzoka.
Bitwe. Mungaba hanu tuichai. Umengo wapi?
Hatu, mengo wapi.
Kuko hinye kitu.
Umve wa muhungu nani. Ana kenyu uye. Akana kajede kase kilite. Hatu kuiche inga. Aba nubose ukubaza tukuma tuwa wona. Aliko woni batu wona. Na kuiche jina mura wanyo ugo wa muhungu we. Hatu liku kwembe.
Jambere no byose byanshishye.
Yabuje gute?
Na wa muhungu izinzu yagi ngo nyiheri inzoga ni nywe pfume ni troka. Umugwanje.
Kandi mwebwe mubifata nk'ibikino nani. Irya kete twafashe irivuye rusange. Mibaza ko bijyanye ari bikino.
Wesha wa muhungu. Nza ni inzoga ngaho ni nywe sha. Umva.
Ubu nuko amatwari kanuye nibazo cyo mujyahumye wewe wabonye ko muri rya kete ko abanyabugo bafise n'inderetse zitwinyegejemo bajye bakazuba bose bakora n'abanyabugo
ugurura sha
fundi
nyarutse mu kugurura
fundi irika wa muhungu we na wa mugabo mucuti yamara abanyabusangi ngo abunze ngaha nyine buko aha mwibatse ko bicaye
bitwe je bonumba mbere mengo na parananganye mu mutwe
sha Urana kumbu wihagarire kwa muhungu.
Kare kare kare.
Ye? Yeah?
Nadi yafata nabi. Yange kwakira mera ndamuhiriye. Kandi byose nibikoze kubwiwe. Ngo namukore mu byara byandombo. Nyemera gusheta ubuzima bwanje. Namwikura. Ewe mungu wanje.
None? Harya ndomburo yarambatse kumukoropa mu mutwe.
Ngire kwibera mu macungu. None naho ngiye kwa mukete aducivutu. Ngo tugire dutekwa yewe mungu wanje ibyo twaje duhungira usangi bidusange no mubuhungi ewe anukuri
karya na gasomborotso harya ndumburo yashatse kutwerekaka yuko twebwe abanyarusanga atacho tumaze ko nabagore bacu bashobora kuba dutwara tururera harya ni nkuko wowe yagukuye ku bugabo
yego kweri devu ndi umwana wa abanyarusangi
ndomboro ahamagaye nadi ubwo wa mugambi wabe nanora wubwira uje mongera inyishu ni mu gice gikurikira tubibutse ko cari igice cy'amajana 519 muri gwarukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho ubutaha
cari igikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ahangaha rero niho aya makuru na muri kirukuri bihagarariye gusa twabibutsa yuko umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana yatangaje ku mugaragaro ko uburundi bwasohotse rero burundu mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI anavuga yuko nta mwenda nta mafaranga uburundi buheraniye iriya CPI nta n'urubanza bafitemo busohotsemo neza ijwi rya Amerika rero andi makuru ni mukanya mwisaha imwe samuya n'igice murakarama umugoroba mwiza